nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Ikaze ni gwanyu nshuti n'abakunzi ba Radio Inzamba agateka kawe mwana makuru y'ikirundi twateguriye kuri no wa gatanu igenekerezo rya 18 myandagaro umwaka wa 2023 nayo akabagizwe n'inkingo nkuru nkuru zikurikira. Injuti za Desire Manirambona yaba muri quartier heha muri zone Kamenge mu gisagara cha Bujumbura baratabariza uwabo harahezindwe zibiri anyurujwe n'abantu bari mu modoka y'ibiro bikuru by'iperereza mu ntara ya Kayanza nkuko bishikirizwa n'ababibonye. Abacamanza batatu nabo basentare nkuru y'igihugu y'intara ya Bururi baratawe muri yompi kuva kuri uyu wa kabiri ico bagirizwa bafashe ingingo yo kurekura abafungwa batandatu bari mu bihero byo kumurembwe mu rumonge bagirizwa ko batemye abantu bakoresheje imipanga muri komine Bururi. Abacamanza bakaba basanze atacaha cangira abanyororo batandatu muravyumva murano makuru. Imyidogo nayo ni myinshi kubakenera kugura isukari mu ntara ya Muyinga indwi zibiri ziraheze atasukari babonye ahibonetse naho ikagugwa ku giciro cy'umurengera. Ibitangaza nuko leta yemeye ku giciro cy'isukari kiduga bibaza ko iciboneka ku isoko ariko ngo siko biri. Saya gusa twabateguriye n'ayandi muraguma mu duteze yompi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Turongeye kubaramutsa ababanyi hamwe n'inshuti za Desire Manirambona yaba muri quartier heha muri zone Kamenge baratera kamo ko kumutabariza inyuma yahanyurujwe kuva kwa 31 mu kakaro uyu mwaka w'2023 mu ntara ya Kayanza. Ababibonye bavuga ko yafashwe mpiri n'abari mu modoka ya pickup y'ikamyonete y'iperereza hari nk'igihe cy'isaha 11 z'umugoroba igihe ariko aradandaza nk'uko bisanzwe mu isoko rya Kayanza. Umuryango wiwe ukaba waragerageje kumurondera mu mabohero atandukanye ariko barazeruka. Reka inkuru tuyibaze Pierre Gahungu.
Desire Manirambona avuka muri zone Kamenge akaba ari umudandaza akongera akaba n'umushoferi. Akazi kiwe ko kudandaza akaba yahora gakorera mu ntara ya Kayanza nkuko ababibonye babivuga. Igihe afatwa yafashwe nabi ashyirwa mu modoka mu bwoko bwa pickup y'iperereza hari igihe cy'isaha 11 z'umugoroba ku igenekerezo rya 31 mu kakaro 2023 ku isoko ryo mu ntara ya Kayanza. Iyo pickup yaciyitera ifata ibarabara ryerekeza i Bujumbura. Abamuzi bamaze kubona ko bamutwaye baragerageje guhamagara kuri telefoni yiwe ariko kuva icyo gihe iracazimije.
Yafashwe n'urwego rw'iperereza icyo ngo ari hehe bamutwaye nabi cyane kandi bamutwaye bamwicaye ko ituzi icyo yagirizwa nimba hari icyo yaba yagirizwa bamushikana imbere y'ubutungane. Twagerageje kumurondeza mu busho bwose twarabuze mudufashe kurondeza uwacu kugira ngo tumenye ahari baturangira ikizinga ciwe tukamufa iteka nimba barapfuye cyangwa nimba bagihari tukarine. Iyo modoka igimufata wa amasaha nyene iyo modoka atumberega ni Bujumbura no kubatu bari hama nyuma y'amasaha nk'atatu twarahize biranka telefoni yahita bukeye bwaho kwa nyene haciye iminsi turahamagara ntiyiranka gushika n'ubu ntihita.
Desire Manirambona yari yubatse akaba afise n'abana bane bakaba baba muri zone ya Kamenge. Umuryango wiwe usaba ko Desire yoshirwa imbere y'intahe nimba hari icyo yagirizwa n'ubutungane kandi abyiwe baronswe amakuru ku buzima bw'uwabo. Kuri ayo makenga yose uruganda rwa Radio Inzamba ntiruraronka kuri telefone umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi.
Pierre Gahungu arakenuye. Tuve hariya mu ntara ya Kayanza tuje mu ntara ya Bururi aho abacamanza batatu ba sentare nkuru y'igihugu y'intara ya Bururi bafungiwe mu ibohero rikuru rya Bururi kuva ku igenekezo rya 16 za kuno kwezi bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu. Amakuru ava i Bururi akaba amenyesha ko abacamanza bafashwe inyuma yaho bafatiye ingingo yo kurekura abanyororo batandatu bari bafungiwe mu ibohero ryo ku Murembwe bagirizwa ko batemye abantu bakoresheje imipanga muri komine ya Bururi kuko basanze atacaha kibagira bamwe mu bo bakorana bakavuga ko bariko bazira ubusa reka inkuru tuyibaze Eddie Claude nini nahazo
abacamanza batatu bafungiwe mu ibohero ry'i Bururi ni Nizigimana Leonard yenda kumana Antoine na Mukeshimana Irene bakaba bafashwe mu gihe bari baherutse kuja gusasa mu ibohero rikuru ryo ku Murembwe aho bumvirije abapfungwa bagirizwa kuba baratemye abantu muri komine ya Bururi bakoresheje imipanga bamaze kumviriza abo bakekwa ko ico caha bakumviriza n'amasura bahavuye basanga atacaha cagira abanyororo uko ari batandatu kuko amasura yavuze ko yabagirije ko bakoze ico caha kubera amahiri no gucumitwa icuma gisongoye abacamanza bakaba baciye bafata ingingo yo kubarekura bamwe mu bakorana nabo bacamanza bavuga ko bariko bazira ubusa kuko bakoze akazi kabo karekuwe n'amategeko
umucamanza bwaba muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi ibintu ntibyari bwabe aho umucamanza akora ibyo ajejwe agacubanza hanyuma akabifungirwa mumvirize aho tumorewe ubu rero abo bacamanza bagirizwa ngo icyaha cyo gufasha mu guhungabanya umutekano wo hagati mu gihugu abavuze ngo ni atene komplicite ari infraction d'atene à la sécurité intérieure de l'état mwumve namwe mw'abantu abo bacamanza bagirizwa kuba barafatanije n'abantu bakoze ibyaha mu kwezi kwa gatatu kwa kane kwa gatanu bakaza gufatwa n'uko bagiye guca urubanza mu kwezi k'umunani bagaca bitwa yuko bari mu bafasha ariko ibyo ni ukubarenganya cyane amategeko aratumuye ingingo ya 68 y'igitabo cya mbere cy'amategeko mpanabyaha y'u Burundi aho bavuga yuko umuntu afasha mu cyaha ari umuntu yoba yaremereye uwo muntu aje gukora icyaha ibyo azomuha ko azomugerera canke akamubwira kwitera ngo batutabikoze hari icyo ubona canke akamubwira ati ndagutwara utagize ibi icyo cyo utagikoze hari icyo ubona n'ibindi cyangwa ukamuha ibikoresho byo gukoresha cyangwa mu gukora icyo cyaha cyangwa ukamuhagirira inama cyangwa ukamuhanyegera cyangwa ukaba wari usanzwe uzi yuko abo bantu basanzwe ari abanyabyaha bakora ubwicanyi bakora ibyaha bibi bitandukanye ariko ukabafasha aho bacamanza mwumve nta wowe umufasha w'icyaha cyakozwe haheze amezi atandatu banyakubahwa ko n'akarenganyo kadasanzwe
mumenya ko urubanza rw'ikibiriraho rw'abo bacamanza batatu ruzoburanishwa ku munsi wa kabiri w'indwi iza igenekerezo rya 2022 za kuno kwezi
inzamba
makenga ni menshi kubakoze mu ishirahamwe rijere gucungera umutekano ASEC mu gihe baronswa imishahara yabo batevye nkuko bamwe muri bo babiganiriye Radio Inzamba bamenyesha ko yibonetse bawuronka batevye bagasaba ubushikiranganyi rero umutekano busanzwe ari bubujere kugenzura amashirahamwe yigenga akoresha abacungera umutekano kubagarukira ko reka inkuru tuyibaze Josephine Jones Nkunzimana
nkuko abo bakozi bato bato bakoresha ishyirahamwe rijejwe gucungera umutekano wa ASEC bamenyesha abakozi basanzwe bakorera mu biro by'iryo shyirahamwe hamwe n'abacungera umutekano wo mu ambasade nibo baronswe umushahara ku gihe bakagira amakenga kubona abandi bakozi bakorera ahabayabaye bataronka umushahara ku gihe
turafite ikibazo nk'ubu tukibandanya cy'ukuntu tudahembwa umushahara nk'uko bisanzwe bimeze murabona n'umunsi tariki 18 ukwezi kuraheze tutarahembwa twumva yuko sosiyete yasabye deni yasabye deni ahantu bita muri BGF ngo iri miliyari zibiri izo miliyari zibiri ntitubashije ngo ntazo babahe zose ubu ngaho turakeneye kumenya aya mahece yakotse bigasabe tuma imiryango yacu twebwe abantu bato bato tuguma tumerewe na duhembwa duteze ariko abitwa ngo bakora muri administration n'abakozi bato bato bakora mu ambasade itariki 8 zisa kugera abahembwe tubarije ubujejwe ikigega rwe dasha wacu ariwe yitwa Roy ashavuga ngo bashare karabyirukamo mu ntambwe araboneka none mahera aboneka ku bakozi badashika 30 ariko abakozi ibihumbi naranga bakabura none mwumva ibyo bintu
bagasaba ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo umutekano kubagarukira kuko bamaze kubandikira akatari gake babashikiriza impungenge bafise
hanini icyo tugomba kubaza none ubushikiranganji bujejwe umutekano ari bwo bukonsora aya masosiyete dugarye naje buri ko bukora iki ko tumaze kwandika makete n'amakete bikanavugwa no mu masena muri sena baravuze yuko abakozi bajejwe ndekeye ndabagarye naje ya sekiti yuko dufashwe nabi cyane urumva nk'uko mu isanzwe bitari ko baduhana baduhemba ukwezi kuri mu mezi abiri ndafata mama none uwo muri yagi baba bararonse none ubu bagiye he aho rero nijya he dufite avuze ndekeye cyane na NSS niki ibyo byo bitakina bivuga none twe tubona ingene tugiye gutunga umuryango ibintu byose byaraduze ndatongera agashahara ikiro cy'ibiharage kigeze ku 1000 hafi ine
uruganda kwa radio inzamba gatika kawe twarondeye kuri telefone ujejwe ibigegara muri iryo shyirahamwe Loic kugira aduhe umuco kuri ayo makenga ashikirizwa n'abakozi ariko ntacyo yashimye kubivuga ko
twabibabwiye mu ncamake abaguzi na cyane cyane abafite imiryango ikoresha isukari mu ntara ya Muyinga ateye amakenga n'ubukene bw'isukari mumaze igihe kirenga indwi zibiri bwibonekeza kuva ishyirahamwe Yesusu muri ingura isukari idugije igiciro cyayo kuva ku 2500 ku kiro akaja ku 3300 mu mafaranga y'amarundi igitangaje ngo nuko leta yemeye ko igiciro cy'isukari kiduga kandi abaguzi batayironka no munsi ahibonetse kugihamana ikiro kivugwa mu mafaranga ari hagati y'ibihumbi 6500 hamwe n'ibihumbi 7500 naho nyene mu kinyegero abaguzi bagasaba rero intwaro kubuza imvo zituma iyo sukari itaboneka Alain Majesté barenga
aracigiye kirenga indwi zibiri kuronde sukari kumugwa mukuru w'intara ya Muyinga eka no mu micungaro y'amasoko ya komine iyo ntara ariko kurondera umuzi w'ibuye kuko abaguzi bamwe bamwe bavyiganira radio inzabagate kawe imiryango ihagaritswe umutima n'iryo kenagi sukari akaba yifise cyane cyane abana bakiri bato kuko bakenera kuyikoresha uko n'icayi eka n'abantu bakuze bakunda gukoresha sukari nabo nyene agahinda ni kenshi cyabaye nk'akamenyero kw'abaguzi batari bake na cyane cyane abakenyezi basigaye bahamagarana ku matelefoni ngendanwa babazanyaho isukari yo biri ubwize Imana akayironka igura amafaranga ari hagati ibihumbi 6500 n'ibihumbi 7500 by'amarundi naho nyine uyidandaza akayitanga mu kinyegero abaguzi bagatangaza n'ingena leta ifata ingingo yo kuduza igiciro cy'isukari itaboneka ku isoko bamwe mu banyagihugu bavugaye na radio Nzamba basaba abajejwe intwaro gutegeka abaronkejwe uburenganzira bwo kuzana isukari kwishikana mu ntara bahongera bahane abadandaza bayinyegeza kugira bayigurishe izinge kuri icyo kibazo uruganda rwa radio Nzamba gateka kawe ntiturashobora kuronka abajejwe intwaro kugira bagire icyo bavuze kuri iryo kena ry'isukari mu ntara ya Muyinga
nino kuri iyi nkuru nyene duciye dusozera ko amakuru twateguriye kuri uyu wa gatanu cimire mwe mwese mwari muduteze yompi cimire bagenzanje bayateguye Bofisi niyongere nariko ndabashikiriza ndabasezere ndabiforiza kuroranirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana.